nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ikaze ni kwa nyuncho tinamwe bakunzi bakadu inzamba gateka kawe mura no makuru y'Ikirundi yo kuri igenekerezo rya munanduheshi no mwaka wa 2023 ayo twabateguriye naye hagaze kuri zingingo nkuru zikurikira. Imyaka itatu irarangiye uhazorongoye Burundi Petero Nkurunziza acengeye akaba hari kwigenekezo rya munani ruheshi umwaka wa 2020 mu gihe bamwe mu bitaba ibirori byo kumwibuka muhayagiza kuco yoba yaramariye igihugu abandi batera ibyatsi ubwicanyi n'ayandi mabi yakoreye ababo ari ku butegetsi cane cane kuva yihagiye ikiringo ca gatatu co kurongora igihugu mu mwaka wa 2015. Mugenzi wacu Jean Marie Ndabashinze agira abiducire ku mayange. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asabwa gushyira mu ngiro ivyavuye mu rubanza rwaciwe na Sentare ya Afrika y'Ubuseruko. Urubanza rwerekanye ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza cari giciye kubiri n'amategeko agenga igihugu c'u Burundi bisabwa n'umushingwamanza Dieudonne Bashayishize. Muraza kuvyumva muri ano makuru. Nayo mu ntara ya Rumonge ibinyobwa vy'ishiramwe Brarude biriko bihabwa abafise amahoteli gusa cane cane ku mugwa mukuru w'iyo ntara bikaba bihagarikiwe na buramatari w'iyo ntara. Imyidogo akaba ari myinshi ku badandaza bato bato b'ivyo binyobwa. Saya gusa twabateguye n'ayandi mugume muteze yompi Radio Inzamba agateka kawe musangwe kaza.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndongeye kubaha ikaze amakuru twabateguriye tuyahere ku nkuru iciye ku masonga. Abantu babiri nibo baraye bapfuye kuri uyu wa gatatu abandi batatu nabo barakomereka cyane mu isanga ry'imodoka ryabereye ku mutumba Mwayi muri komine n'intara ya Rutana neza na neza ahitwa Mukamuna nkuko byemezwa n'amakuru ava mu gipolisi no mu bajejwe intwaro mu santera komine Rutana Eric Ntayimpera agasaba agendesha ivyuma kutagenda n'umuvuduko munini koko kwiruka cyane biri mu biteza amasanganya menshi yo mu ibarabara. Kwibuka umuhisi Petero Nkurunziza nk'imboneza y'amaho y'abarundi bicivutu abarundi batari bake cyane cyane abasinzikajwe n'ubutegetsi bwiwe. Mu gihe abitaba ibirori byo kumwibuka mutera amashugwe kuco yamariye igihugu abandi bamutera ivyatsi ku mabi n'ubwicanyi bukabije bwahitanye ababo mu myaka yose yamaze ku butegetsi. Iyi nkuru tukaba twayiteguriwe na mugenzi wacu Jean Marie Ndabashinze.
Mu ntango z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2020 niho Petero Nkurunziza akiriho yashyira umukono ku nteguro y'itegeko rimutekanya ubwiwe kuzoba imboneza y'amaho mu Burundi. Integuro y'iryo tegeko yari yateye impari zidasanzwe mu nama nshingamateka aho abatashikiye iyo nteguro batariye umunwa mu kwiyamiriza ko Petero Nkurunziza atohabwa icyubahiro nk'icyo baravye icyo yamariye igihugu. Kwisonga ryabo bashinga amateka baterekwa iyo nteguro y'umugambwe uri ku butegetsi hari Fabiano Banshijya Nino yatowe mu mugwi w'abashinga amateka bigenga bitwa Amizero y'Abarundi. Fabiano Banshijya Nino akaba yavuye abizira mu gufungwa na leta Evariste Ndayishimiye yiyemeje gukurikiza iragi rya Petero Nkurunziza. Mu byo bashinga amateka batavuga rumwe na leta bagaragaza icyo gihe ni ishusho rigayitse Petero Nkurunziza yagiye asigiye Abarundi mu makungu haba mu bijyanye n'ate y'akazi na muntu ubutunzi ugusubira inyuma nk'ibirenge muri demokarasi mu ntwari ibereye ukujya ibiturire ubwicanyi imigenderanire mpuzamakungu badasize inyuma n'ubukene bugarije abanyagihugu be n'impunzi z'Abarundi ziharugwa mu bihumbi amajana atanu yasize mu bihugu bibanyi. Myaka 15 Petero Nkurunziza amaze ku butegetsi Abarundi babuza babo kumva za politike bagwiriye mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi na cane cane nka FNL yavuye ihinduka CNL irongowe na Agathon Rwasa hamwe na MSD irongowe na Alexis Nduhije. amashirahamwe ahanira agateka kazi na muntu yahengeshanije kwerekana amavi y'ubwicanyi ukunyuruza abantu ukuboreza igufa ugufunga amategeko adakurikijwe byose bigakogwa n'inzego za leta n'ugwaruka rw'imbonera kure mu kudahana ntangere ku rwego rw'ubutungane amashirahamwe yigenga kagira icyo gitata cy'ubutungane ko cagizwe ikoresho ca leta co gutuza abarundi batari kumwe n'umugambwe uri ku butegetsi igenekezo rya munani ukwezi kwa gatandatu rero uko umwaka utashe nisango abarundi badahuriza ko ko ryoba iryo kwandika umudari wahoze arongoye igihugu Petero Nkurunziza nk'imboneza y'amahoro y'abarundi bamwe na cane cane abo bahoranye mu mugambwe batera amashugwe abandi na cyane cyane abasinzikajwe na politike yiwe bagatera ibyaha.
Jean Marie Ndabashinze arakenuye abarundi bari bakwiye kumenya ko naho Petero Nkurunziza yapfuye ivyavuye mu rubanza rwaciwe na sentare ya Afrika y'ubuseruko bikwiye gushirwa mu ngiro kuko hitwariwe igihugu cy'u Burundi hatitwariwe Petero Nkurunziza kugatwe kiwe. Ivyo bishikizwa n'umushingwamanza Dieudonne Bashirahishize ahamagaje Perezida Evariste Ndayishimiye kubishira mu ngiro tumutege yompe.
Hariho rero abantu batanguye kuvuga ngo ugo rubanza ngo ntacurukimaze ngo kubera Nkurunziza yarapfuye. Nta Nkurunziza yigeze yitwarigwa muri iyo sentare Uburundi nibwo bwitaba, no kuvuga yuko Nkurunziza atari umuburanyi muri ugo rubanza, no kuvuga yuko abaho atabaho nta kintu na kimwe biheza ngo bihindura. Hari abandi bavuga ngo sentare ya Afrika y'ubuseruko ntifise ububasha bwo gusubiramwo ngo imana za zaciwe ngo na sentare yubahirize ubwirizwa nshinga. Ubwo rubanza rw'iyo sentare ntigwaje gusubiramo ugwaciwe, ariko iyo sentare ya Afrika y'ubuseruko yashizweho ku bushake bw'ibihugu n'u Burundi burimo. Iyo rero igihugu giciye mu rwego rwa rigo gose rwa bugwego shingwa ntwaro bita executive rwa bugwego rutora amategeko legislative cyangwa rwa bugwego rw'ubucamanza judiciaire, ingingo zose zifatwa n'urwego rumwe n'ingingo zitirirwa ico gihugu. Mu gihe rero iyo ngingo yafashwe umunyagihugu wese cyangwa ishyirahamwe ryo mu karere barafise uburenganzira bwo kuja muri iyo sentare bakabaza ati mbega iyi ngingo yafashwe n'urwego yoba yubahiriza amategeko yo mu karere cyane cyane n'amategeko yo mu gihugu imbere. Ibyo rero nibyo sentare yakoze iracaye ijya no hino, amasezerano ya Arusha, ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi, amasezerano ashiraho umuryango wa Afrika y'ubuseruko, basanga icyo kiringo cya gatatu cyari giteye kubiri n'ayo mategeko yose. Mu gihe rero bimaze kuvuga uko no kuvuga ko inkwezi y'amarere abazanye ingorane mu gihugu arabazanye ico kiringo giteye kubiri nibwirizwa nshingiro bikigatera kubiri n'amasezerano yarusha. Guhera rero ubwo rubanza rucitse umuntu yisenze ingingo za 38 na 44, igihugu cy'u Burundi cyategerezwa kuba caratanguye gushira mu ngiro ubwo rubanza. Abapfungiwe ubusa bategerezwa kubanza bakabari. Abantu bahohotewe bazira ko bariko baharanira ukuri bagasubizwa gateka.
Umushingwamanza Dieudonne Bashirahishize avunira urugohe abarongoye igihugu ko bakwiye kwirinda gufata inzira nk'iyo Petero Nkurunziza yafashe bagahindura ingendo mu kugarukana amahoro mu gihugu. N'ubu musubire mwumvirize umushingwamanza Dieudonne Bashirahishize.
Bari bakwiye rero gukura icigwa mu byatumye Nkurunziza ananigwa akarinda yitaba Imana aronderwa intwaro yiwe uri kugirwa ko amatohoza n'ubutungane mpuzamakungu. Biranababaje ko na yitabye Imana adashoboye kurenguka imbere y'ubutungane ngo yisigure yera yere. Ibi rero kubandaniriza ku nzira idashika ntibishobora kuzana inyishu zitandukanye nizo twamaze kubona mbere. Iciza rero abatwara ubu bari bakwiye guhindura ingendo, abarundi bose bakishira bakizana bakaronka umwidegembyo, ivyononywe niyo ntwaro bigakosogwa. Haherutse kubaho urubanza rwa Afrika y'ubuseruko rugaragaza yuko icyo kiringo cya gatatu caje gusenyura amasezerano ya Arusha. Ubwo rubanza mu gushirwa mu ngiro rwari gusubiza agateka ayo masezerano n'ibwirizwa nshingiro rya 2005, hanyuma abahohotewe bazira guharanira ukuri bagasubizwa iteka bari bafise, impunzi zigatahuka mu mahoro,
atawandya wangura mu gihugu naho abahawe ibigwanisho yarizo mbonera kure bagasubira kuba barundi mu bandi byo bigwanisho bakavyakwa igihugu kikagarukanwamwo ituze
nayo icizere ngo ni cinshi muruna nirwo bashingwa manza aburanira abakozwe ko namabi yaturutse kukwihagira ikiringo ca gatatu ca Petero Nkunziza ko bazoshumbushwa kubwo umushingwa manza Gustave Niyonzima arongoye urunani ngo nabakoze amarorego atandukanye ntibose yabwose kuko bazoteba bakarengutswa imbere y'ubutungane tumutegeyo
muri kavide twararungitse amadosiye menshi yarenga ku majana n'ayandi mu masentare mpanavyaha mpuzamakungu duhereye kuri sentare ishasa irahe ya Cour Pénale Internationale n'izo muri region aha twavuga Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples eka n'izindi zisanzwe zifise amashami muri ONU ero uko twubibona nuko ngena ari karategurwa yo madosiye ninge nakurikiranwa ni ibintu biduha icizere cyane kubahohotewe ko bazoronka ubutunga kandi nababakoreye ibyo byaha bazoshengezwa rero muri kazibe n'ubu tuguma tusaba uwo wese uwo murundi wese w'umutima kuguma adoma kuri toki bya bitagenda aho hose habaye ibyo byaha byagahomera abantu wabivuge kandi muri kazibe imijyango iruguru uwo wese yo bibona azoheza fashwe kugira ubutungane buganze
wakabaye umushingwa manza Gustave Niyonzima arongoye urunani rwo bashingwa manza aburanira abagize ibyago bakongera bagahohoterwa n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza cyane cyane ibyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu.
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya kubijanye niho nyangwa ry'agateka k'abakenyezi n'abigeme abategetsi b'Uburundi barakwiye kugaba kuko igihugu gishobora kugwa mu kaga gatewe n'imbonerakure zegamiye umugambwe uri ku butegetsi imbonerakure zifatwa nk'umugwi w'inkorahabara n'ishirahamwe mpuzamakongoni umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro inamahoro bavuga ibyo bafatiye ku iterabwoba abakenyezi n'abigeme muri komine ya Kibago mu ntara ya Makamba bariko baragirirwa n'imbonera kure bakabuzwa kwidegembya inyuma y'isaha 12 zo kumugoroba abafashwe inyuma y'ayo masaha bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu bagaca bajanwa mu gipolisi kugira bapfungwe Mari Louise baricako ku izina ryo muhari asaba abategetsi guhana izo mbonera kure kugira ngo abanyagihugu bose muri komine Kibago bidegembye tumutegeyo
imbere yuko tunabibonamwo iho nyangwa ry'agateka kazi na muntu k'abakenyezi n'abigeme tubibonyemo cyane kibazo gikomeye cy'umutekano n'ikibazo gihambaye kandi c'intwaro ibereye mu gihugu cy'u Burundi mbega mu gihugu gifise amba abakirongoye kikagira amategeko kigenga imbonera kure niki kugira ngo bashireho ayandi mategeko kandi uyarenze ahanishwe igihano cyo gukubagurwa no gukubitwa no kujanwa mu gipolisi bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu abakenyezi n'abigeme bo muri iyo ntara batekiwe n'ubwoba none chef wa zone na mustanteri w'iyo komine ntabura matari w'iyo ntara ivyo biba batabibona bari hehe aba bakenyezi bo muri iyo komine none babaye abande umuhari n'amahoro twebwe turiyamirije ako kabikabishe turateye ivyatsi yo nyifatwe abategetsi batitayeho abo bajejwe bakigira basinda bibazwa amateka y'igihugu ariko araho nyangwa agateka kazi na muntu k'abakenyezi gaho nyangwa bitwereka ko kazoza ku Burundi ataho kubakiye nibwaba bwa buntu iteka urufasoni no kwisonera twarereshejwe bitakigira ikibanza abo guhanwa abambere rero uko tubibona ni igipolisi cyo cari kijejwe umutekano wa bose harimo n'abakenyezi n'abigeme ku rugero rumwe hanyuma bagategekwa n'imbonera kure bakemera gupfunga abo bakenyezi kuko babitegetswe n'imbonera kure bakamenya ko bakubitwa bagirirwa nabo bakenyezi kandi babazanye ngaho babazanye babahoya ubusa ngo bahungabanye umutekano batoli sukamenga nti bazi cyari cy'umutekano abo rero nibo bari bakwiye guhanwa gusumba nabandi ibyo rero niba bajeje umutekano nabajeje uburongozi batabibona hari kibazo gikomeye ntibisiguritse na gatoyi leta nikora ibishoboka byose itabare n'ingoga bo bakenyezi nabigeme bikibago ihezi tuze ihashe izombonera kure ahandi hoho kihugu kiriko kija habi kandi bizobagora kugarura
nkuko twabibwiye mu ntango zano makuru imyidogo n'imyinshi ku badandaza bato bato bafise ubunywero mu gisagara ca Rumonge imvonya mukuru nuko buramatari w'iyo ntara Leonard niyo nsaba aherutse gufata ingingo yo kugabanya ubunywero maze ibinyobwa bya Brarudi bigahabwa abafise amahoteli inkuru twateguriwe na Signorine Nijimbere.
Bene ubwo bunywero buto buto bariyamiriza iyo ngingo ya buramatari w'intara ya Rumonge Leonard Niyonsaba ahavuga ko bataronka ibinyobwa vya Brarudi bikwiye kandi ingenzi zibikenera ari nyinshi. Ivyo akayabishikirije mu nama yagiranye n'abafise amahoteli muri iyo ntara. Akavuga ko imvo nyamukuru ari gwirirana ry'ubunywero buto buto. Bene ubwo bunywero bariyamiriza iyo ngingo kandi kuko bavuga ko hari ibinyobwa vyagenewe amahoteli n'ubunywero bukomakomeye sanswe biva mu gisagara cha Bujumbura kubijenye nigwirirana ry'ubunywero buto buto bavuga ko ivyo buramatari ashikiriza bidafashe kuko kuva mu kwezi kwa mbere hamaze kugagwa ubunywero bugera kuri 36 kubw'abanyagihugu ngo ntivyumvikane ingene buramatari niyo nsaba ashaka gushira imbere inyungu z'umurwi mutoya w'abantu baje kunywera mu mahoteli kandi kubiciro biri hejuru babona ko iyo ngingo ihohotera abanyagihugu kandi ari kubafatira amaboko imugongo amakuru uruganda rwa radio inzamba rukura ngaho mu ntara ya Rumonge atumenyesha ko bene amahoteli boba bariko bashaka kwiyegereza buramatari bakoresheje ibiturire mu ntumbero yo kwigarurira isoko ry'ibinyobwa vya Brarudi abo badandaza basaba ko bufatwa kumwe kuko nabo bafise imiryango bategerezwa kubeshaho bafatiye ku buryo buke bafise maze iyo ngingo igahinduka kubera ayo makenga yose uruganda rwa radio inzamba agateka kawe nirashobora kuronka buramatari w'intara ya Rumonge none iyo saba kugira atanga umuco kuri ico kibazo c'abadandaza bato bato b'ibinyobwa vya Brarudi.
Signorine Nijimbere arakenuye baburamatari bose barongoye intara hamwe n'abandi bibaje intwaro bategetswe guhimiriza barongoye kugira inoti z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 zahagaritswe n'Ibanki Nkuru y'Igihugu zivanwe mu banyagihugu hakikare bisabwe n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu. Petero Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganji avuga kandi ko itangwa ry'impusha ryo kugura ivyimburwa mu ntara ibangiriwe gushika ku igenekezo rya 20 iruheshi uyu mwaka tumutege yompi.
Dufatiye ku itangazo ry'Ibanki Nkuru y'Igihugu ryo kuwandwa iruheshi umwaka w'ibihumbi 2023 rihagarika inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 vy'amarundi zakozwe ku igenekerezo rya 4 mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2018 gukoreshwa mu Burundi. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano butegetse baburamatari n'abajijwe intwaro muri rusangi kumenyesha abene gihugu bose iryo hagarikwa bongere babibutse guhindura izo noti na shasha guhera ubunyene kugira ntibazoje kurundana wa munsi w'igenekerezo rya 17 ruheshi ico gikorwa kizorangirirako. Abajijwe intwaro bategetswe kandi guhimiriza kurarika no gukurikirana abene gihugu bose bafise zenizo noti kugira ngo bose bazihinduze na zishasha mu mabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana na abegereye ata noti n'imwe isigaye. Abo bajijwe intwaro basabwe gukorana n'inyamiramabi mu runani kugira umwenegihugu ahabwe amahera amashasha angana na yakera ajanye guhinduza ata muntu yitambitse hagati yiwe n'abamuhindurira izo noti. Ubushikiranganji bukaboneyeho no kumenyesha ko itangwa ry'impusha zo kugura begeranya ivyimugwa mu ntara ribangiriwe guhera uyu munsi gushika ku igenekerezo rya 20 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023 guhera uyu munsi harekuwe gusa abagura ivyimugwa bike bike byo gufungura mu ngo zabo. Uwuzofatwa ariko aregeranya ibifungurwa nk'ibigori, amasaka, ibiyoba, umuceri, ibiharage n'ubushaza imbere yo tariki ya 20 ruheshi umwaka wa 2023 azohabwa ibihano ruhasha. Nuje intwaro canke umutekano atazofata ingingo zibereye zo kubuza yegeranywa ry'ivyo vyimbugwa twavuze na wenyene azohanwa bimwe vy'akarorero.
nikuri jodwe ya Petero Nkurikiye avugira ubushikanganje bw'intware yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi tuce dusozera ko amakuru twabateguri shimire mwe mwese mwariko muyatega yombi shimire nabagenzanje bayateguye akaboneka nko kumuyumvise Bonfice Niyongere nariko ndabashikiza ndabasezere ndabifuriza kuruhanirwa mu byanyu no mu banyu na ubutaha.